Abdugenge umuhuza bikorwa w'isata byose y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni mu Burundi avuga ko ari ikibazo gikomeye gitegerezwa gutorerwa umuti. Mu kiganiro yaramenyesha makuru ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yerekana ko ONU ifasha Burundi n'atabitigiriza amafaranga yashoboye kuvuga, akaba yamenyesheje ko imigambi myinshi itarangurwa na leta bitewe no kubura abakozi bashoboye kuyishyira mu ngiro.
Uyu munsi leta iratubwira iti ntitwashoboye kurangura iyi migambi kubera atabakozi babishoboye dufite. Jyewe nababajije nti mushaka tubazanire abavuye mu bindi bihugu canke tugarukane abarundi banashoboye akazi cyane rwose birenze bo muri diaspora kuko ni benshi. Mbega n'igiki gituma abarundi bagenda? Umuntu araraba ahakorera akabona ntashobora kuhaguma cyane cyane kubera ikibazo cy'imishahara nk'uko twabivuze. Ibi tuvuga ko tuzokarihiriza ubwenge abantu, yego medata wanje tuzobikora, ariko naho nyene ikibazo cy'imishahara kidatorewe umuti bazoca mu myanya y'intoki.
Ingorane y'abakozi ba leta badafite ubumenyi ni ikibazo kiraje ishinga n'inama nshingamateka. Umukuru w'urwego Daniel Gerard Ndabirabe yemeza ko bituma haba guterwa kw'ibintu byinshi n'amaraporo y'igihugu. Yemeza nk'akarorero ko mu itegurwa ry'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2023 ushira 2024 rwabaye urw'abaha kandi hari hitwa ko ari abahinga babunyoye. Yabivuze kuri uyu wa gatatu igihe abashingamateka bariko babazwa umushikiranganji w'igaga cya leta uko yakoresheje amahera mu mezi atataheze.
Hari n'igihe nibaza ni mbega hoho bazoheza babyandike gute kugira ngo bashobore gukora raporo yumvikana? Twebwe nk'abashingamateka ingorane turazibona. Ikibazo cy'amakompyuta kirahari gikomeye kuko twarabibonyeje ubundi mu bintu bijyanye na budget programme 2023-2024 harabonetse amalacune menshi mu bintu bijyanye n'amakompetence. Bari bakoranije abantu bashobora kuba bafise ubuhinga muri bijyanye na budget programme kugira ngo bishobore gukorwa, ariko bari mparugwa. Umuntu agaca yibaza none umuntu agiye kureba mu maministeri masetoriye yose iki kibazo kiruko n'andi marotara zose.
Ikibazo cy'abakozi ba leta baje gukora hanze y'Uburundi kimaze iminsi kivugwa rwose cyane cyane mu gisata cy'amagara y'abantu. Muganga Vincent Ndayizigamiye atwara sendika nafite y'abaganga yemeza ko umushahara w'intica ntikize ari wo utuma abaganga batabakomoka.
Ni umushahara muto cyane uri munsi y'ibihumbi 500 ku kwezi bamaze ko imyaka atari mike kuva mu 2009. Bamwe baja gukora mu bindi bihugu, abandi bakaja gukora muri amashirahamwe mvamafungo bita ONG, abandi nabo bakaja mu bitaro by'abikorera utwabo. Ivyo bigatuma haba impfu nyinshi, kandi twari ku rugero aho impfu nyinshi z'abana n'abagore bibakira kwa muganga zariko ziragabanuka. Ugwaruka aribo basubirira abaganga, ntibasubira guhurumbira igisata cy'ubuvuzi. Bigatuma rero kandi kwivuza kw'abarundi n'abenegihugu bose bizimba.
Je na twali tata bya onije wote mu Burundi yavuga ko atarabuza abantu cyane cyane abaganga kuja kurondera aho bohembwa neza kurusha, akibutsa ko Burundi bufite abavuka igihugu w'incabwenge bari mu bindi bihugu.
Icyo ni kibazo nkora mutima kuko gutakaza umuganga umwe byonyine simvuge mu Burundi gusa, ni muri Afrika nzima n'ubugesera. Tubwizwa kwiga ukuntu umuganga yize mu Burundi atahava kuko ntawe uzomushyira ko ikiziriko ashatse kugenda azoshibuka nyene. Jewe nkorera ONU, hari umutaye munini w'abantu bize mu Burundi ndababona mu bihugu byose njamo. Mbega ubwenge bazi, barashoboye pe mugabo ntibashobora gutaha. Ni ikibazo turiko turavugana na leta, ariko kandi nizo tubwira ahigwaye.
Kuzereka abaganga umuvugizi wa leta Prosper Ntarwamiye yatangaje mu minsi iheze ko hari ingingo zibiri zigiye gushyirwa mu ngiro zizotuma boroherezwa mu bijyanye n'akazi, harimo no kubatubwiriza agashahara kugira ntibagume baje hanze y'igihugu. Ubushomeri bwunyuwe n'ihagarikwa ry'imfashanyo y'umutwe wa buraya kuri leta y'u Burundi hamwe n'ikibazo cy'ubutunzi muri rusange mu isi bwatumye abakiri bato batari bake bahunga igihugu bakaja mu bihugu by'akarere cyane cyane muri Kenya kuko bituzi tubayabaye. Hisunzwe ibitigiriye amasoko y'ijwi rya Amerika yaribwiye mu gisata cy'amagara y'abantu, abaganga barenga 200 nibo bamaze kuja gukorera mu bihugu by'u Rwanda na Kenya kuva mu mwaka w'2014. Elonyo Urikaneza, Ijwi rya Amerika.